Ele mesmo de América. Radio Juli America ribandanya kumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushobora no kudukwirikira kuri internet kuri wezitatu@radio yacu vewa@com. Mwiriwe neza nshuti, mututeze amatwi, muri kumwe na Fideniyo Ngabondabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Ejo ku munsi w'Imana runani kugwaruka rw'Abarundi kwahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, rwarateguye ibirori byo guhimbaza umunsi w'umuganura.
Rero dusubiye mu kahise tuza gusanga hari ikintu umuganuro twe tutabonye ariko twumvise ariko twumva koko wari bubatsa Abarundi kandi bubaka Burundi bituma Burundi bugira izina.
Boni Eric Ndazimba aserukira urwaruka rw'Abarundi rwateguye ibirori by'umuganuro byabeye mu Rwanda. Uburundi nibwitavye ihanishwa ry'ibidandazwa byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko riko ribera mu Rwanda. Idonido kuri zinkuru mu kanya mugume hafi ya maradio yanyu. Imbere yaho reka tubanze duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Mu gihe vyitezwe ko inama nshingamateka ya Amerika itora ku ngingo zemeza ko ivyaha Donald Trump yagirizwa yabikoze koko, Chuck Schumer, umusenateri akomeye w'umudemokrata, ariko asaba inama nkenguzamateka izokumviriza urubanza ku vyaha President Trump yagirizwa kumviriza ivyabona bikomeye bine biri muri leta ya Trump. Chuck Schumer ayoboye abademokrate mu nama nkenguzamateka igwiriyemo abarepublika ku munsi w'Imana yandikiye ikiketi umukuru w'inama nkenguzamateka Mitch McConnell asaba ko ugo rwego rwonengukisha umukuru w'abakozi bakora mu biro kwa perezida Mick Mulvaney n'umufasha wiwe mukuru Robert Blair hamwe na John Bolton yahoze ari umuhanuzi wa perezida ku bibazo vyerekeye umutekano na Michael Duffy ari mu bajejwe ikigega mu biro kwa perezida. Schumer avuga ko imigwi y'inama nshingamateka yarijejwe itohoza ku vyaha President Trump yagirizwe yasavye abo bategetsi bose kurenguka kugira babazwe ibibazo, yamara nta n'umwe muri bo yaserutse. Mitch McConnell yatangaje ko inama nkenguzamateka izogirisha urubanza ruzomara igihe gito atavyabona bitumwe ko. Abantu 10 baraguye mu bwicanyi buheruka kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Abo bantu 10 bishwe mu ijoro ry'ejo ku cyumweru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo basivile bishwe n'imitwe y'inyeshyamba byakongeje imyigaragambyo y'amagana ingabo z'amahoro za ONU nk'uko abategetsi bo mu karere babivuga. Abasivile 10 biciwe mu mudugudu wa Kamango umunsi umwe nyuma y'uko abandi 22 biciwe intombi. Dona Kibwana, umuyobozi w'intara ya Beni, yabibwiye ibiro ntara makuru bya Faransa AFP uyu munsi kuwa mbere. Yavuze ko imirambo y'abari biciwe intombi yari tarashyingurwa ubwo abandi bicirwaga ikamango. Pascal Sambiri, umuyobozi wa Gakondo mu karere ka Wataringa, yamaganye iki gitero giheruka avuga ko ari cya ADF, umutwe w'abarwanyi baregwa kwica abasivili amagana. Foster Basweki, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'urubyiruko ikamango, yavuze ko yiboneye ubwo bwicanyi. Avuga ko ubwo abasirikare bahageze abakoresha iterabwoba babahaye itegeko ryo gusubira inyuma bakava ikamango. Yavuze ko bavugaga ururimi rw'ikiganda, ururimi ruvugwa muri Uganda mu birometero 15 uvuye ku mupaka wa Kongo.
Urakoze Jenny. Umugore wa Ucegera cha Perezida wa Zimbabwe yashikanywe imbere ya sentare iharare muri Zimbabwe kuri uyu wa mbere. Mary Chiwenga yagirizwa kurondera kwica umugabo wiwe. Ibindi twumvize mugenzi wanje hano muri studio Geoffrey Mutagoma.
Umugore wa Vice Perezida wa Zimbabwe araregwa gushaka kwica umugabo we. Mary Chiwenga wahoze ari umunyamideli akaba n'umugore wa Vice Perezida Constantino Chiwenga yagejejwe imbere y'urukiko rw'iharare kuri uyu wa mbere anaregwa ibyaha byiza ndonke n'ubucuruzi bwa magendu. Arakekwa kuba yarashatse gutsinda umugabo we muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa karindwi. Impapuro z'ibirego zimushinja zivuga ko yashatse gutambamira ubuvuzi ku mugabo we ashaka kumugumisha muri hoteli aho kumujyana mu bitaro, kandi yarajyanywe ikitaraganya muri Afrika y'Epfo kwivuza arembye. Urupapuro rw'ikirego rukomeza ruvuga ko abashinzwe umutekano we bahatirije bamujyana mu bitaro ariko tariki 8 z'ukwezi kwa karindwi umugore we akajya mu bitaro guheza abashinzwe umutekano w'umugabo we. Asigaye wenyine n'umugabo we muri icyo cyumba. Uwo mugore mu buryo butemewe n'amategeko yacomuye umuheha wa serumu ihabwa umurwayi, acomora n'undi muheha unyuzwamo amaraso n'imiti mu buryo bwihuse bwo kuramira indembe. Icyo gihe Chiwenga ngo yahise avirirana umugore we amushushubikana ku gahato ashaka kumukura mu bitaro ariko abashinzwe umutekano baramutesha. Chiwenga nyuma yajyanwe mu Bushinwa avurirwayo mu gihe cy'amezi ane agaruka muri Zimbabwe. Mary Chiwenga aranaregwa kunyereza miliyoni y'amadolari y'Abanyamerika yishyuye ibicuruzwa muri Afurika y'Epfo ariko bitigeze byinjira muri Zimbabwe kuva umugabo wagarutse mu gihugu ntarongera kumugera iruhande.
Urakoze Geoffrey Mutagomayo. Rero amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio ya Amerika mukibundi no mu Kinyarwanda Washington DC mushobora no kudukurikirana kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na kuri Facebook kuri radio yacu.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Burundi ntiti bwitavye yahanishwa ry'ibidandazwa vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ririko ribera mu Rwanda. Umuryango ni nawo watunganije iryo hayanishwa mu ntumbero yo guhuriza hamwe abacuruzi bato bato baturuka mu bihugu bitandatu bibugize ibiro bikuru vy'umuryango wa EAC. Byabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bibabaje kubona hari igihugu kimwe gisigara inyuma mu gihe ibindi vyitavye iryo hayanishwa. Inkuru y'Idonido turaza kwibashikiriza kuri inkuru mu biganiro vyacu biri imbere. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ejo ku munsi w'Imana urunani rw'urwaruka rw'Abarundi rwahungiye mu gihugu cy'u Rwanda rwarateguye ibirori byo guhimbaza umunsi w'umuganuro kabaye akaryo ku guhanahana ibyimviro ku mico n'akaranga ku Burundi. Abari batumiwe barashimiye urwo rwaruka rutibagira iyo rwavuye. Inkuru dushikirizwa na Desire yatumye Imana ari Kigali.
Akona karirimbo kugaruka gwo ikambi ya Mahama gwari gwitabiriye umunsi mukuru wo guhimbaza umuganuro. Ibirori byateguwe n'urunani rw'urwaruka rw'Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Abari bitavye uwo munsi mukuru akamwemwe kari kose bafungura ibigori bitetse, imyungu, amavuta y'inka, bongera banyinzoga y'impeke n'urwagwa. Eric Lirazimba aseriko urwo rwaruka rwateguye ivyo birori amenyesha ko biyumviriye guhimbaza uwo munsi kugira bibukanye ibyahora biranga Abarundi.
Twebwe twaruka twakuriye mu gihugu tubona kirimwe njyane buri gihe, hanyuma biratubabaza kuko twe twavutse nta mahoro twigeze tubona. Tubona buri munsi Abarundi baryana batatewe n'undi muntu w'inyuma mugaba bakaryana hagati yabo, gutyo dushangwe dutangura kurondera igituma duhora mu njyane tukaho nabo tuzovyana natwe tubona ko tuzaba tubavyarira mu ngwano. Duhitamwe kurondera ico tuma dusubira kuba Abarundi umutima w'indyane ugahagarara. Rero dusubiye mu kahise tuza gusanga hari kintu umuganuro twe tutabonye ariko twumvise ariko twumva koko wari bubatsa Abarundi kandi bubaka Burundi bituma Burundi bugira izina. Ariko dusanga hari gihe wahagaze kandi duharuye igihe wahagarariye ni naho hatanguye indyane kugeza uyu munsi Abarundi baratatanye bari mu migwi itandukanye. Twebwe rero twifuza gusubira kuba Abarundi, nico gituma twimviriye kuri uyu munsi mukuru waho ruhuza Abarundi bakitwa Abarundi. Nibwo dushaka natwe
tuganuro karakaryo ku mwami ko guhezagira imbuto n'ibitungwa. Twabajije Alphonse Rugambarara umwe mu bantu bakuze yari yitabiriye ubutumwa bw'urwaruka icyo uyu munsi umaze ku mpunzi atambuto n'ibitungwa bafise yatwishuye ati:
aha turi mu mpunzi twokwibagira ibituranga twoba dushize twoca ducika abanyarwanda abanyekongo abatanzania aho turi tugakurikira imigenzo yabo. Rero ibi bitwereka yuko urwaruka rushize imbere koko akaranga k'Abarundi bakivuza yuko tutovyibagira. Mwabonye yuko hari habaje batamba ingoma, hari habaje batamba intamu zitandukanye ziva mu miho nka yose y'u Burundi. Aha koko berekanye ko u Burundi bukiri mu mitima yabo kandi no kubishima no kubishigikira bose.
Iradukunda Arthur ajejwe imico n'akaranga mu gisata cy'urwaruka mu ikambi ya Mahama amenyesha ko yungutse byinshi azosangiza abarongoye.
Ugupfa kwa mbere ni uguta umuco, ugupfa kwa mbere ni uguta akaranga, kuko no kugira ngo muri uwo mwanya tube twita impunzi nuko hariho bamwe bagiye barata umuco baratana karanga ko mu karanga ko hambere no mu muco wo hambere harimo ubumwe bw'abarundi hakabamo kunwana kw'abarundi Burundi bugize ikibazo akamenya ko ari igihugu cyose kigize ikibazo ari abarundi bose muri rusange bagize ikibazo ikintu rero nungutse nuko abarundi nakaranga mu gihe turi mu buhungiro ntitubite tukabigumana
Diomede Ndamanisha numwe mu bantu bakuze bari batumiwe muri uwo munsi mukuru wo guhimbaza umuganuro inyuma y'ibirori yamenyesheje ko atashe afise icyizere ku Burundi ufise kazoza keza
n'ukuri n'ibintu bihimbaye cyane gose bitere kugwaruka kandi bituma natwe nk'abavyeyi twumva tunezerewe tubona yuko imbere yacu mu misiri imbere ari heza naho twodusubira kandi ruzi akaranga kakera
abatumire rero bari bitabiriye ivyo birori basavye kugwaruka gwabiteguro botumira abantu benshi bashoboka kugira basangire ivyo biza vy'u Burundi bongera babashimira kubona bakora ivyategeza gukogwa n'abavyeyi babo
igita impunzi hashe cyarahinduye hamwe mu mashirahamwe afashe impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu gihugu ca Tanzania intumbero iyo ngingo nukuraba ukubaho neza kw'impunzi ko kuyongera umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Joven niwe akurikiranye inkuru mu kambi ya Nyarugusu aganira na zimwe mu mpunzi zahungiye muri iyo kambi
mu nkambi ya Nyarugusu ushira hamwe Croix Rouge risubiriwemo na Medical Team International mu gisata cy'ubuvuzi ishira hamwe Redeso jinjiye mu kibanza cy'ishira hamwe Semdo mu gisata cyo kubungabunga ibidukikije ishira hamwe Danish Refugee Council risubiriye Norwegian Refugee Council mu gisata cyo kwigisha imyuga no kwiyungunganya ku mpunzi ikindi iryo shira hamwe nyine rizokora no guhagarikira inkambi ishira hamwe International Rescue Committee IRC ntirizoba rigihagarikira igisata cyo kingira abana hamwe n'igisata cy'abatishoboye abagendana ubumuga n'abageze mu zabukuru zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zirashima kubona HCR ikora uwo mugambi wo guhindura amwe mu mashyirahamwe mugiye mu gihugu cya Tanzania
uguhindurwa kw'amashyirahamwe twaravyakiriye kandi turabishima cyane kuko hageze igihe usanga umenga turabaye ubuzima usanga bugoye ariko kubwo habaye iyo mpinduka turayishima egome turayishima
iri jambo najya keneza bivanye no kunye n'ivyumviro vy'uwakunye byagenze ngira ngo bivanye n'amashirika kunye yakora ngira ngo yakora nawe turindire turabe ayandi naye yaza kunye nazo shura kudufata n'imbazo twitaho ariko kimo gusa nasagusa gerageze kutwitaho kuko twese turi twegwe turi mpunzi dutegerezwa gufashwa egome turashimira kana UN kuba yimvice cyumviye cyo guhindura amashirika
rero twe twavyakiye neza kubona UN ihindura amashirika mugabo iciza twipfuza yuko two UN yokora cyangwa yofatira cyangwa amashirahamwe aje mashyashya yokora nuko hahinduka abayakoramwo hakaza abantu beza bakunda impunzi n'ahandi kweri muri rusange twavyakiye neza
izo mpunzi zivuga yuko zari zifashwe nabi cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu
ibintu byari bikenye harimo yuko nk'akarorero kuri ishirika rya Red Cross none ryo ryari riraba amagara y'abantu ariko abantu benshi barapfuye ku buzembe cyane ku kugufata minenerwe abateja babo aribo bagwayi nukuri waragenda ugwaje cyangwa ugwaye ukabura imiti ukabwirwa ngo genda ku mafarmasi ugure naye amashyira hamwe yajejwe gutanga indya mu mpunzi hari ukuntu nyine atabyifatamo neza abantu bakibwa indya bakumunza n'iminzane bakayizirika ibintu bikatubabaza gose rero nibyo twifuza yuko amashyira hamwe amashasha je kuyasubirira yoboresha gose yogira neza
biravugwa yuko no mukahise amashyirahamwe yigeze guhindurwa ariko imibereho ntiyigeze iba myiza nk'uko bari babyiteze ubw'iyo mpamvu izo mpunzi zisaba ayo mashyirahamwe mashyashya gukora neza no gukurikiza amategeko nk'uko yasezeranye na HCR
buri muntu wese ahagarikira hajya baba bamusize kugira ngo yiteho impunzi nk'uko bikwiye kuko hari ibimuga hari abapfakazi hari abatamakazi hari imfubyi urumva kandi hariho na yani hariho benshi kabisa b'ingwane zitandukanye twabasaba biteho bose nk'uko bitarumva nuko twagenda kurunda kugira ngo tugenda kwivuza ntitwaronka imiti ukwiye wivuje malaria nubwo yaronkeka ntiwaronka imiti washobora kuronka gusapara ugataha cyangwa aspirine ugataha none nka malaria irakizwa na aspirine ntikibaho ariko nizera yuko ko Red Cross wabayihinduye bakashyira iyo MTI ni byiza rwose kandi turabyishimira reka tugerageze turabe Imana izubifashe
icyo navuga kuri aya mashyirahamwe mashyashya yaje mu gukorera mu mpunzi mu nkambi nuko yokora uko yasezeranye na UN ko turazi baza gukorera mu mpunzi barabanza bagahabwa amategeko bagendera ko n'ukuntu bakuye kwigenza no kwifata mu mpunzi, kuko impunzi turi nk'abantu bimererewe nabi twagowe twaciye muri ibi nabiriya n'ukuvuga muri mu ijambo rimwe psikoloji zacu nizikora neza rero nk'uko bikwiye. Iyo mpamvu abandi baza bagashima imishahara ariko abarengwa babo bakabafata nabi, turatwara turabibona no mu mashirika nkajejwe n'amagara y'abantu barafata nabi abagwayi ukabasanga ariko barabajyagagura wakati ahembwa kuri uyo mugwayi. Nuko rero twifuza yuko ayo mashirika mashasha je yokora yisunze ko aje gukorera mu bantu bamerewe nabi bataye ibihugu byabo kandi atari ku bushake.
Twakwifuza yuko bo twitaho nka twebwe impunzi kubwo kugarugira amagara yacu canke ubuzima bwacu bahagira intege n'inkomezi na cane cane mu kutwararika mu mwete utantangere.
Biraboneka neza yuko impunzi zo bazigiye kongera gufatwa neza mu misi iri imbere kubera bikorwa biboneka gukorwa n'ishyira hamwe mpuzamakungu HCR harimo kuronsa impunzi zitari bwaronswe ubuhungiro, amakarita abaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi no guhindura amwe mu mashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe mashasha ategerejwe kuzobanza akazi mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2020. Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'ijwi rya Amerika.
Urakoze James Jovini kuri iyo nkuru. Mu ndwi iheze ku itariki zitanu z'ukwezi kw'12 i Bujumbura mu Burundi, ishyirahamwe Amicale des Musiciens Burundais ryatunganije inama y'abaririmbyi bo mu Burundi. Iyo nama yateguwe yihweje uruhara rw'umukenyezi canke umwigeme w'umurundikazi mu muziki mu Burundi. Abaririmbyi bitavye iyo nama harimwo Esther Nish na Bernice the Bell baganiriye na mugenzi wacu Uriane Itangishaka. Esther Nish atangura avuga uko abona iterambere ry'umuziki mu Burundi.
Ego ndashima ku ntambwe tugeze ko byema ntitushavura nka mbere mpagaze muri rusange ni kuvuga yuko ubu turafite natwe uwo twakwita imihangangiro mu muziki batatihana iwacu gusa ashobora kuba batuma mu makungu baserukira Burundi. Ndagushima cyane kandi ndashima Imana kuba no ku ruhande natwe twakoreye tubakenyezi natwe tuko turagira efor. Ego ntiturashika kuri ya ntambwe twifuza mugabo nyabyo yuko kuganje aho tugeze nuko tuko turakora.
Nawe Bernice the Bell, kibazo nicyo nyene makumbere wongere ko iterambere mu muziki urisigura iki ubu aho rigeze iterambere uvuga ko ryo bari nkiriye?
Kuko jewe ndabibona iterambere ry'umuziki muri rusange ngaha mu Burundi navuga nk'ibiriko biratibuka, ariko uko ndabibona abona yuko tukiri inyuma ngereranije n'ibindi bihugu biri mu karere kamwe East African Community turi inyuma kandi ugereranije no muri Afurika mu bijyanye nicyo nakaranga na cyane cyane umuziki. Naho intambwe nyinshi turatera kuko ntituraronka hangange bishobora kuvuga ngo ku isi yose nk'uko Tanzania igitsinda afite Diamond igafite abandi bari bakomeye nga mu Burundi nibyo hari intambwe twateye uyu munsi harakoga ibitaramo binini cyane bagakinira n'abandi binini hanze, ariko urabona ku muziki w'u Burundi ufite akantu kacyase ko muziki isa n'idahari. Kandi rero no ku bijyanye n'ibya wadosere uko biratera intambwe ibirwa ririho ariko ishyirwa mu ngiro ryaryo ryo itarakora neza nk'uko tuvuga rero muri rusange ko hariho n'ibyo iterambere ariko ku rugero twishimira.
Tuke mwido nido neza wavuze ko nk'itegeko ryarasohowe riko riratunganywa abantu bariko baragerageza kurishira mu ngiro, ariko ibindi bintu byo kwerekana canke bikenewe kugira ngo habe iryo terambere mu muziki Burundi bugere ku rugero rw'ibindi bihugu ni igiki cyo bakibuze mu Burundi? N'ama studio n'ibikoresho n'amafaranga kuri abo basaniye aba star bakeneye ni igiki gikenewe kuri wowe Bernice the Bell kugira ngo iryo terambere nyine rishike kandi rirame?
Ayuko hakwiye kuba ikintu bita gukorera hamwe haba mu bijyanye n'uburongozi bw'igihugu no mu gisata cy'abaririmbyi ndetse n'abashyira mu mwimitahe ko umwe wese aracha aracikoye ukwiwe muri leta n'ibyo barategeko ariko kacumenga bihagarikiye ngaho nubwo bagerageje gushyiramo ingufu amanama menshi ariko kumva z'uko atari gukorera hamwe n'abanyamisaya kacusanga byashoboye mu ngiro riba rigoye kuko n'ibintu bisaba uburyo bwinshi abaririmbyi nabo ugasanga hariho benshi no kumenya ibiri muri iryo tegeko.
Estanishi, kuri wewe ni iki ubona wifuza ko cyotera imbere kugira ngo muziki mu Burundi utere imbere biboneka nko mu bindi bihugu?
Cyose numva umengo bya nkuri karabisiguwe mugabo nk'icyo nakongera ko ibaza yuko ari ibyo nyine turacyabuze utere twengera ngo n'amafinansi macanke kuba twoba dufite natwe abantu batwirukankira muri byo kugira ngo dushobore kuba twakora nk'amakonseri hanze y'ibihugu kumva yuko twatumiwe tetetwe yuko no gutumirana nabyo bishobora kugira icyo byunguye mu muziki ndundi uyu munsi niba batumiye runaka agaserukira igihugu cyacu gutyo mu makungu yashobora gutuma ejo cyangwa hirya y'ejo bajya baramenya buke buke kumbe n'u Burundi burahari. Donke nibaza yuko nokongera kuri icyo kintu gusa ukuntu nyine byakivuze no gukorana nyine kugira ubumwe hama iyo wumvise mugenzi wawe atumiwe cyangwa aserukiye igihugu ntibikura akazi cyangwa ngo bigutere ayandi majyambo wumve yuko aserukiye igihugu muri rusange. Donke nibaza yuko mu ncamake no gufatana mu nda tugashyigikirana icyo dore ntashoboye nkumva hariho nakayoba gishoboye kandi hariho akazi kamukeneye nko mu Bufaransa cyangwa hehe avuga ati reka jye ko ntabishoboye bireka ndungike runaka genda nserukire. Nibaza yuko byose ni muri wa mwanya wo gufatana mu nda tugakundana hama tukaduza ibendera ry'igihugu.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Tugarutse ku ntambanyi canke ku bibazo bimwe abakenyezi abigeme bacamwo muri uwo mwuga ukuririmba. Navuganye na Freddy Kwizera batazira Bocham akaba serukira iby'imfata kibanza ishira hamwe ry'abaririmbyi bo mu Burundi American des Musiciens Burundi. Ndamubaza intambwe abigeme n'abakenyezi bageze ko ku muziki mu Burundi muri iki gihe hamwe n'icokorwa kugira batere imbere twumve inyishu ziwe.
Ego icyo kibazo ni kibazo cyiza gose. Mu bisanzwe twebwe murabona ko turongoye Amical des Musiciens du Burundi by'imfata kibanza cyane mu muziki, mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Twarakoze mu ma studio atandukanye ngaha i Bujumbura, twara produje abakenyezi batari bake. Je cyo nuvuga surtout kuri donc la nouvelle génération ugaruka rushasha, donc nuvuga hari intambwe niniya cyane bamaze kugerako kuko ubu ibiteramo bibe bisigaye bitegurwa bagashiramo n'abakenyezi. Abakenyezi rero barajamo bakavuza kandi ubu ikindi nacyo na orchestre nimwe nta mugwi numwe uvuza icyo bita ama live band utagira abakenyezi. Ugiye kuraba muri backing bimwe bita kwitabira kenshi usanga ari abakenyezi bahari. Hariho n'indirimbo zitari nkeya mu ma live band usanga ari abakenyezi bari kubararirimba baryohera abakiriya bari muri live band. Icyo ni ikintu gikomeye cyane abakenyezi bamaze kugerako. Ama ikibazo kigira kabiri mwabajije habuziki cy'abakenyezi nabo nyine ashobora gutera imbere mu mwuga w'umuziki. Ubwa mbere na mbere nuko abakenyezi nabo nyine bohaguruka bakiga ikintu bita ama instrument bakayamenya. Tukagira abakenyezi bavuza piano, abakenyezi bavuza guitar bass, abakenyezi bavuza ama guitar solo, bavuza percussion cyangwa batterie. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko mu gutahura umuziki bwa mbere na mbere ubanza gutahura kwanza ama instrument. Utahuye ama instrument utahuye umuziki, umva abakenyezi nabo nyine bategereza guhaguruka bagakora bakiga ama instrument bakayamenya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. hama n'abari mu mwuga bamaze gutangura bawukomeze bagira ikintu bita ama travail ugukora bakama muhira bari kubarakora barabingene ba renforce ikintu bita côté chant bakarenforce na côté arrangement no kwandika neza amajambo ameze neza donc icyo nicyo abakenyezi bateza gukora kugira ngo baje kuri niveau hamwe n'abandi bo mu mahanga hama kubijyanye n'ikibuze plutôt ho kongereza ikito avuze ko kongereza ingufu bagakora imwe biboneka kugira ngo bashobora kugera urwego cyo kimwe n'abandi mu bindi bihugu ego habuze ishaka gusa ishaka niryo ribuze vraiment mu bakenyezi sino amajwi meza mu bisanzwe tuyasanga mu bakenyezi amajwi meza tuyasanga mu bakenyezi kuko zindirimbo udafise ama backing y'abakenyezi kuvuga ivyitabirizo by'abakenyezi wapi iyo ndirimbo ni heza ngo ishike kure ngira murabizi akarorero abaririmbyi benshi international kenshi usanga muri backing harimo abakenyezi ego
Octave ku murongo wa telefone uraho neza
amahoro ndabanza gusuhuza abo nabari b'iwacu ariko ubwari ikiganiro cy'umuziki sinzi niba hari undi mwanya muzatugenera mukadutumirira n'umufasha wa perezida Nkurunziza kuri iriya ndirimbo yaririmbye kuko hariho hantu njye atavuze neza kandi ni indirimbo yumvwana abantu benshi wenda umwanya we nugera tuzabivuga reka mbanze kuciyumvira ubundi ngaruke ku bibazo bibiri mbafitiye
yego
ibyiyumvira hari ikintu mwakomojeho ngo kubera icyo umuziki w'iwacu buryo iyo tuvuze u Rwanda n'u Burundi turabavandimwe n'ururimi ni rumwe usanga ibintu byinshi bisa mbo ntabwo impamvu ntabwo ari uko tutazi kuririmba nk'uko umugabo avuyeho ati abakenyezi nibo bafite amajwi meza ahubwo umwimerere wacu uko dutera imbere turawanga njyewe ndibuka nyine mu Rwanda ndibuka hari indirimbo zacagaho mu gitondo ku maradiyo bita ngo zaburakeye ugasanga ni indirimbo zo nko muri 77 twebwe tutarabaho ariko ugasanga iranyoheye kubera ko baririmbaga mu mwimerere wacu none ubu rero gutera imbere kwacu muri iyi minsi ni ukwigana abo hanze
amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radio Ijwi rya Amerika niho agarukiye reka dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fasigebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye byahagarikiwe na Frederic Nkundikije kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo ndabashimiye rero kuba mwaduteze amatwi kuri radio Ijwi rya Amerika ndabatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mukurindira mwese rero ndabifurije kugira ibihe byiza no kubandanya rero mudukurikirana mu biganiro n'amakuru ahengeshanya kubashikiriza muduhe n'ivyumviro vyanyu kugene twoshobora kubaryohera kurushiriza kubaha ibiganiro bibashimisha mwese